et Radio Rizoui et América. Radio Rizoui et América et Samanae et Washington DC, mon Kirundi et mon Rwanda. Muri wenye zana chote mwezi dutha mani, muri kumana Federica, muri kijen, morondi tu muri kana kunongo mimi kufia chote hivyo, muri wanda tu kuni FM, mimi muna numuna ni bichi mtatu radio, ishuti ya wose, na kuni FM, jana kani ni bichi mtatu ijui ya Amerika. Muri akuli wambere zita Burundi, ya tanga jimi moshasha zijani ni mugira wa corona.
Ato chakoli, kitibuka chindege, ba mufate, kitimo, ekambere, inyishu, azo chadiro onswa, mumasaha mirongo mbili nane, zikabadizo mshikira, kubuhinga bwa none hazobari host twitter email
yoni muganga Jean Baptiste Nzoriranka muze umunyamanga nayegayizwa mu shikanaje bw'amagara y'abantu urundi burundi kandi havugwa ikibazo cy'umutekano muke mu ntara za Cibitoke na Muramvya aho abantu batatu bishwe mu mvira zewe iheze muri Zambia naho Kenneth Kaunda yahoze atwaye icyo gihugu ari mu bitaro bya gisirikare ku murwa mukuru Lusaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yatanguriye mu gihugu cya Zambia nk'uko tumaze kubabwira mu kanya Perezida Kenneth Kaunda yahoze atwara igihugu cya Zambia muri iki gihe afite imyaka 97 ariko avurirwa ku murwa mukuru Lusaka indwara itatangajwe. Mugenzi wacu Jean Mukankusi yakurikiranye iyi nkuru.
Ibiro bya Kaunda uyu munsi ku wa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka. Kaunda w'imyaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia kuva mu gihumbi 1964 ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika cyahabwaga ubwigenge n'Ubwongereza ageza mu mwaka 1991. Ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa Afurika. Muri iryo tangazo Rodrigue Ngolo umufasha we wo mu biro yagize ati nyakubahwa Dr. Kaunda arasaba abanyazambia bose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi.
Urakoze Jeni. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OTAN rya gisirikare ry'ibihugu bituye amajyaruguru ibahariya Atlantique bakoranye i Bruxelles mu Bubiligi bariko bigira hamwe umugambi mushasha bazogendera ko mu myaka iri imbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Camilin.
Umugambi OTAN ikoresha muri iki gihe wemejwe mu 2010. Nyuma y'imyaka irenga 10 umaze, ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg abisobanura, ntaho ubushinwa bugaragaramo na hato. Umubano w'Uburusiya ntukiri kimwe no mu 2010 ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umugambi wo mu 2010 wemejwe kandi ibitero bikorerwa ku ikoranabuhanga cyber attack mu Gifaransa bitarabaho. Ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu. Umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose. Ariko by'umwihariko Jens Stoltenberg na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bashimangira ko Ubushinwa n'Uburusiya aribo bibazo bya mbere bihangayikishije OTAN muri iki gihe. Muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu President Biden ategerejweho guhumuriza bagenzi be bandi 29 bari kumwe muri OTAN. Uwo yasimbuye Donald Trump yari yarabahungabanyije buri gihe ababwira ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yikoreye umutwaro wose. Yahoraga abaza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya 5 y'amasezerano ya OTAN ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe, bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe. Perezida Biden yatangaje ku mugaragaro ati twumvikane neza OTAN ifitiye runini inyungu zacu.
Urakoze Toma. Mu gihugu cya Israel naho leta nshasha yatanguye imirimo yayo uyu munsi kuwa mbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Niyo leta ya mbere itarongowe na Benjamin Netanyahu mu myaka 12 irangiye. Bitavye ibirori vyo gushikiriza ubutegetsi wamusubiriye Naftali Bennett. Amabanga y'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yarangiye icese ku munsi w'Imana igihe inama nshingamateka yemeza n'amajwi 56-59 leta nshasha iyobowe na Bennett. Ku mugwa mukuru Tel Aviv abantu 2000 barakiye neza ivyavuye mu matora y'inama nshingamateka. Inyuma yuko atamukandida n'umwe atsinze mu buryo bugaragara amatora yabaye yabaye inshuro zine mu kiringo cy'imyaka ibiri. Umushikiranganje wa mbere mushasha Naftali Bennett yiyemeje kunywanisha Abanyayisrael. Benjamin Netanyahu afise imyaka 71 muri iki gihe yatangaje ko azogaruka mu mabanga yo kuyobora Israel vuba cyane kurusha uko vyitezwe. Yabitangarije inama nshingamateka imbere yo kumushikiranganje wa mbere mushasha Naftali Bennett arahira. Ntagishika Abanyapalestina berekanye kuhinduka bya leta muri Israel. Babona ko Bennett yigeze kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi yarashigikiye kwigarurira ibice byo mu ntara ya Cisjordania azobandanya imigambi imwe nk'iya Netanyahu.
Muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'Iyaga binini. Amakuru yo mu ntara ya Afurika y'Iyaga binini tu yatanguriye mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje uyu munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona, ikiringo cy'iminsi ine umuntu avuye hanze yahora amara asuzumwa cyakuyeho. Nkuko byatangajwe mu kiganiro abagize umurwi wo kurwanya COVID-19 bahaye abamenyeshamakuru, iyi nkuru twateguye na mugenzi wacu Desire Hatuyimana ari i Kigali mu Rwanda.
Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatororokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cyahawe abamenyeshamakuru, muganga Jean Baptiste Nzorero Nkankuze, umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, yasiguye ko abantu binjira mu Burundi n'aho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha
abo bose bashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemo. Hariho uzohitamo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yihitiyemo wenyene azoshika kuri ku kibuga cy'indege bamufate igipimo, eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host twita email. Hanyuma uwo azoba yabaye ari positive tubatumira yuko bakibona izo nyishu bazosha bagenda mu kibanza categuwe arico ubona key, ariho bazosha baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro ijanye.
Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi, na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo, bamenyesha ko imiryango izohungukira byinshi.
Je ndiko naraba kuvyerekeye kugwa cya quarantine mu Burundi, ubujyo ndavyakiriye neza kubera twa dufite nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arunga iki bintu ngahe ni wacu Burundi, ugasanga niyabizanye avuga ngo bimaze igihe byaratevye, ugasanga shikabizimba ko nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bitazimbuka.
Yego hanze washyira mu hoteli amahera na yagacha umurenge ugasanga amahera yose wajanye ubereye mu hoteli. Rero iyo ngingo je ndayikomoka cyane.
Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwa kwera igitworohereza, kuko iyo ngingo ni nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya minsi yose, na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha. Turashima cyane.
Kome Konakuze, umushakashatsi mu ndwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona.
Uco tuzi nuko ibihugu byose byo ku isi, no kuvuga y'abantu bavuye cyane cyane mu bihugu nk'u Burundi cyangwa ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishyirahamwe mpuzamahanga magara y'abantu, baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri icyo gihugu. Ngira ngo biragaragara bagenda bohora mubyumva, bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagariswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana, cyane cyane ubwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura. Kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga, kandi mukabona yuko ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ndwara biriko bitera bica mu bitigiri bire by'umurengera n'abafakabe, ngira ngo murabibona ngaho hafi si kure mu Bugande.
Muganga Jean Baptiste Nzorero Nkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ibyumviro kumugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'ubuhindi
baciye hijya no hino kibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi nivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye
uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania mugina na Kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorega ibipimo vyihuta nkuko bikogwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwe abandi bashika kuri 200 barafatwa ku ngo z'amatohoza mu ntara cy'Itoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze abakozi ubwo bwicanyi ntibaramenyekana nyamara abanyagihugu bavuga ko bazananye mu ishyamba rya Kibira rifatanye n'izo ntara. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Kabera niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barishe umutama w'imyaka 69 ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umutama twari tubanye neza cyane ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamugirira nabi kuko yawe yavugisha yari afite ubwiza gusa umutima ni ukumubiri gusa nta n'utundi icyo bamuhoye bamurenganye twaguye mu gahongo ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu ntakarengane ntacyo ntabumenye icyo yafite ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga nta n'ibitungo yari afite mu nyungu tuvuge ngo bamugirize ibitungwa nta n'itunga yari afite ryo gutuma yopfa twasabe ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo kumbe inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Twaca tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramazi hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bafata amatohoza hama bamaze kugenda bashobora uburenganzira bw'uko twohaba tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda ko umusigwa we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabikwita inkozi z'ikibi zamenyekane.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rya Ronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabagayishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 200 mu bafashwe harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bobo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasoma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashami yigenga nka SOS Torti rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo ryemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajeje gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torti rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abantu 60 baragandaguwe bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu abandi bashika kuri 24 batugwa ibiziga cyane cyane ku nkengera z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiwe kurusha abandi cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi nko ku bituro by'amabisi mu modoka zitwaye abantu canke abantu bagatugwa ibiziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bafuga atanatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ibyumviro byabo na cyane cyane abafatwa ko batavuwemo n'ubutegetsi buhari ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure nabyo bikabandanya gusasika inganda twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi bwari bwo bwose ababukoze bagahanwa tankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi tukanahamagarira inzego z'inyamirambi gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu bakubahiriza amategeko bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byumviro byabo bya politiki
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntacyo yashimye ko twishura umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi nta makuru turekuriwe kuriha Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
tubibutse ishuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda Perezida Sylvestre Ntibantunga yahoze atwara Burundi arabandanya gushikiriza ibiganiro bitari bike ku bwicanyi bwahe ku Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri nk'uko yabisabwe n'inama mpuzamateka y'u Burundi bamwe mu banyapolitike b'abarundi hamwe n'abakurikirana hafi politike ntibabona cyo kimwe izashyira igihugu ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero abatumire bacu uyu munsi ni Maitre Isidore Fikiri ari i Kigali mu Rwanda ari mu batabona cyo kimwe ubwo bwimo Nyangoma Leonare ari mu gihugu cy'u Faransa arongoye umugambwe CNDD hamwe na Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe MAC Ministère Africain de la Compassion ari i Bujumbura mu Burundi Maître Isidore Fikiri atangura avuga ibyo anegura muri ibyo bitaramo
igituma narishimiye cyane cyane igituma gikuru ni uko numva yavugira ingoma yambaye ko twashoboye kuza ngo tuzane twumvana ijwi mu Burundi yavugira ingoma kandi ari umuntu akuze kandi ari umuntu abarundi n'abasa n'abandi yari umuntu wavuze ko batahura kuko ukuri abarundi bagatahura kuko ibiganiro bibiri na kabiri ingwano y'abahutu n'abatutsi ingwano yabaje hagati y'umugwi w'abantu baje bakora abahutu ngo n'umugwi kubiro by'abahutu n'abanyekongo utamureriste baza bazanye no guhamya ubwoko bw'abatutsi ibyo ari ibintu bidashobora guhakanywa hanyuma ndashaka yuko tuvuga ukuri yaba umututsi yagize amakosa amakosa zoba agiye yaba umututsi yagize amakosa amakosa zoba agiye navuze yuko mbere ya sentare ibishoboye kandi si ububasha mu kuba sentare yahonye iyo dushaka kureba ukuri abarundi kandi baje hakiri kandi bakizwa n'abanyapolitiki n'abasimba barondera ibyo barondera mu bya politiki bakitwaza amoko bakomoka ko Ikomeye. Ndaje kuba ashorondi tumenye ukuri hanyuma umuhutu niyo umuhutu ari makosa azohanwa n'umunya makosa n'umuntu mwishi n'indayi umututsi kwenyene n'abandi kwenyene. Ntabwo cyo kugomba kubikwegeramo amoko tuzamwe kamoko tsabona abicyi nakoze.
Ego nashaka kugaruka ku majambo mukoresheje mvuga ko ya umushyana ntibatumenye kwesheje inyoma umuntu akoze bitaramo nk'ivyo kuri we abari ko avuga kuri hari n'abantu bashaka kwibaza ati none wewe kuza ukuri ni kuki utagushikiriza ucishije mu bitaramo nk'ivyo ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo niki ivyo wita ukuri abandi bashaka kubyita ibinyoma nk'uko muri kumuravuga
ntabwo ni ukuri ukuri ni ukuri ku bari ko wakwita ukuri utakwita ukuri ku bari kuri kuko n'ibintu byabaye n'ibintu byabaye ibintu bisoma bisoma mu kirere none hari uwahakana ko itariki cumi n'icyenda z'ukwa kane bibiri na kabiri hatabaye igitero cy'abantu kuri muri Nyanzarake muri Nyanzarake muri Mabanda muri Rumonge muri Bururi nuko Bujumbura yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibirwanyi bishinzwe ibiciro mu biro bitanga n'ibindi hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyagiye Bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa tanu batangura kwica abantu kadiri kutozi tu faso ni tuawa ni tuami ukubuga tuazi uko wamasi uitaji ni chenda ukwakani kanda ni boka kwa nini ajaja kwenye kwa kuri azoto na tangu bishaka zirazime kani umkati chini kwa wasi kuli nasia njia tangu ni amasore huo ni tala ni utaamba tangu wa mugi siri kare namu kwa ushindi na njia tangu wamu namu tangu ni chani hani marero yao mwenye guru kwa ruko katuli ya wakizani chombe na watu sisi kwa njia na watu sisi kwa njia ni kwenye kaza mwenye hauma alarobele walimitwaje mkwandisho kwa shambu ndio kamashamba ya mwiki sikila wakaza wakamichirayo hauma uumba zari kusoka wa tamura isazi tamu zishoro sobe za tamuye saime zishoro mungalo niyawa vilawa na munda wasoka mumashamba hata razi wasoka tamuye zishoro ya maswari ya sata ya tamura mwukona wafu washo wikira wa machize alibushumbura awa
Bavugo kuwa, bavuga kurya, abeshuzi bira, aho si watwohagara muri kiganiro ikintu gihambaye cyo gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu byashiki Burundi mushya naye nyangoma mwebwe izo biganiro bizimisi itamo bizimisi bishikirizwa mu bivuga kwi. Yakoze
Federico kuri Ferdinando Dalije jewe ahombo n'ibibazo biri bikapfubihe ibigani zibitura mwisora wera no kandi sinibanduza nye wagomba ya nitekuwe ni nama nje uzamate kandi leta iyo Burundi wewe pari mwambaga ya kubuga ibidazi alibugu kwa lii aliko rezi hambayi ni vije ibigani mwizyo mwitura mwizyo mwitambu za kwenye za kuwa mwizye chitu ze mwizihugu mugihe hari leta ihuguriza bo biganje no bizi bitaramo bije bari byarasekanijwe mu kirindo cy'akacira kibanze ariko uko nabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyigikira mbashi z'umundo gusa ibigabane bibaho ubutegetsi nituba bahamiye kujya ku butegetsi gusa bari bagiye koko akanuzera kandi mu gice cya mbere cy'aje masezerano protocole niho harimo hari kubigwa ibyo bibazo hari bavuga ibyerekeye sever n'ibindi iki kigabane cya gatatu na cyo nyine gucanya inzego z'umutekano byakozwe nabi rwose hagane cyoje nta kimwe cyakozwe ibyerekeye ingoro yo kubaka gusanura igihugu rero ingorane rero aha kuri n'ubu zituruka ku masezerano ya Arusha mu by'ukuri atagiye mu ngiro gusa ujya mu ngiro wari ugiye kuyashyirisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko 30% bisa byari byategekanijwe ariko zakoze ku buryo rero itarambi ryari kuri kubara by'ingati kandi cyane umushasha atowe yari gucamine ko abandanye kwandika nijya kumubwira haguma ibintu byo kudasanzwe bikarangira niyo rero itumbe ryari kugaruka mu gihugu abantu rero bakabyitanya ukuri hanyuma rero kuzigura
ego be mushi na nyango mabuze ikintu gihambaye cyane rwose cituze ibyo tuze hari abantu benshi babona ko bishobora kugira ikibazo hariho n'abantu benshi bavuga ko mu Burundi iki gihe hari amahoro ariko ikintu gihambaye cyane rwose nuko nkuko twabivuze mu ntango abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashyikiye Burundi ugasanga kenshi na kenshi ikabaja ku ruhande kwa moko yabo ikintu kubganyo cyo tumaronde bavandura n'umutima ukura ibintu bakoresheje ijisho ry'ubwoko ni nk'ikihe kubganyo
ico tuzegeza igihe ikintu cyangwa tayi tuzirirwa dukura bona ndugo abantu barakubuga abantu bakubanirwa abandi barajurwa ibyo rero bitumanye bashaka kuvugura burya yari ituze uruhura abantu n'abakuzwe byaha bakazigenera ati nitwe twabikoze mugabo igihe atari ituze umuntu arakinga mbuze nkanga
telefone huko mwavuze zagoranye twa twatumye umushya na Pascal Nduwimana ebe Pascal Nduwimana ariko mukanya niho mbonye ashitse ariko kwa shitereka atubwiye nawe nyine ukuntu kugitse mu Burundi abona izo biganiro ekano ukuntu byavuze ko ibitari bike umushya na ebe Pascal Nduwimana murongo ishyira hamwe MAC Ministère Africain de Compassion kana shakana mwe mu gice muvuze kubiganiro kubiteramo bigize iminsi bishikirizwa na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi ibiteramo abatari bake bavuze ko batavyishimiye bakaba banabineguye mu gihe tuzi kandi ko hariho n'abandi babishima cyane rwose nashaka kubwanyo muri Burundi ivyo biteramo bivuga cyane cyane ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mwebwe mubibona gute mubivuga kwiki
twebwe muri make nk'uko ndetse mbere twanarose n'ubutumire sena yaba yahamagaye iriko igashaka ry'uko haba ukumenya ukuri ku vyabaye muri mirongo irindwi na kabiri mbere make twebwe turaronka ubutumire kandi turanabyika rero twebwe twarashimye cyane kubiganiro bya Ntibantunganya asanga kuko by'ukuri biraze abikora nk'umuhinga ashaka no kubwira abarundi ibyabaye muri kahise na cyane cyane muri mirongo irindwi na kabiri rero anabikora kandi mbere atabakomerekeje akigana ingene iho nyabwoko rya mirongo irindwi na kabiri ryabaye akavuga n'abariteguye mugabo kenshi akarangiza avuga ati ibisukuzura kaboze ibisukuvuga ngo banaka n'abicanyi n'abamenza agasigura mbere yuko atari ubwoko bwica akavuga ko ari indongozi mbi zica rero twebwe biradufasha cyane kuko nk'ubunye ntabwo nari bwabeho ariko kandi narakuze numva ibyabaye nkumva ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri kandi ubu narubatse ndafite abana nabo kandi ubu bariga barambaza bati papa muri kahise mbega ibintu twumva byatubasanzuze byari biki urumva rero biradufasha ukumenya ukuri kumenya ukuri ibyabaye
uko kuri hariho nk'abavuga ko atari ukuri bavuga ko abari ibinyoma ku bwanyu Emmy Pascal Nduwimana ikintu gituma abarundi badasoma kumwe kahise ku Burundi ibintu byabaye byasinzikaje Burundi batabibona kumwe ikintu mwibaza co bagituma abarundi batabona kumwe ibyabaye muri kahise ni nk'ibi
kandi ko ndibaza ukutabona kumwe kwa bino bintu byabaye muri kahise iyo umuntu avuze ngo abarundi oya si abarundi ahubwo n'umuntu mbega umuntu kanaka kuki ibi batabibona kumwe hamwe n'aba kumbure baravuga bati kubera ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri baravuga yuko ariho nyabwoko by'abahutu byabaye rero hariho abatutsi by'ukuri nabo banabyemeza bati ni by'ukuri harabaye ubwicanyi ati bukabije cyane ku bahutu by'ukuri barishwe kandi uri kuraraba ibi binogo umuntu atora irya nino uyu mugwi wa CDR ubw'umujura ukazura abantu benshi cyane kandi bahambye hamwe ndetse kandi ukabona ko ryariho nyabwoko ryari ryarateguwe
Nchuti mwese mkundi radio kuhishuja Amerika, yugiana tuatikuli mwaka kanya wigarukiengaha, tuwasimii baagizi wachu, baagizi uruhala nitegurugwa ya ya makuru tuwasimii kandi na fasida, ya tufuse kujiranya, yugiana ya tuatikuli, tuwasimii na mwishuti mwese mwatiza matui, kandi tuwati ya kamo, mubandani mungiliza yugiana ya radio kuhishuja Amerika, mungile na maho.